Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe zimeze imwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Bikinaga byanaganye umutoto mwiza mu bugabo bicandutse gatoyi bifatwa na yangwara y'ibikoko.
Uyu numwe manyagihugu mu ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi avuga amakenga afise kwera udukoko twateye imirima yabo y'ibigori. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya isase mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko abantu bane aribo baraye bishwe mu gihugu cya Togo igihe bari mu myerekano yo kwiyamiriza umuperezida aramutswa ico gihugu perezida Faure Gnassingbé kuva mwaka wa 2005. Ayo makuru yemezwa n'umushikiranganji w'umutekano Colonel Damayame Yalk aho yavuze yuko umwe yiciwe mu gihe kumugwa mukuru Lomé, abandi batatu nabo bicirwa aho bari mu gisagara ca kabiri mu bunini Sokode kiri ku kilometero amajana 3 huvuye ngaho ku mugwa mukuru Lomé. Abanyagihugu rero bari bihaya amabarabara mu kwiyamiriza ubutegetsi bwa Togo bavuga yuko hageze yuko ico gihugu gihindura ubuntwaro. Iyo nkuru iri muzo tuguza kubabwira kandi mu makuru yacu yo hanyuma. Ibihumbi by'abantu barihereje amabarabara i Mogadisho no mu bindi bisagara bikomeye vya Somalia kuri uwa gatatu biyamiriza bakoze igitero c'iterabwoba cahitanye abashika amajana 3 gikomeretsa abarenga amajana 4. Iyo myigaragambyo yatumwe ko n'abakuru bisagara bahamagariye abantu kuja hamwe kugira ngo basengere abapfuye n'abakomeretse mu gitero co kwa gatandatu leta yegeka ku mpari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yasavye abanyagihugu biwe gufata amaboko muco yise kurwanya bikomeye Al-Shabab. Ako kamo nyene yagateye abanyepolitike bafise inshuti n'abagenzi mu bihugu vyo hanze gushira ku ruhande batandukanya bakarwaniriza hamwe umwansi. Nawe umukuru w'igisagara ca Mogadisho Tabit Abdi Mohamed yavuze ko abanyesomalia bategerezwa kuba magabo kurwana intambara yo kwigarurira igisagara cabo. Ugo rugendo rwahereye ku kibuga c'umupira w'amaguru rurangirira ku kibanza cabereyemo igitero kugira ngo bibuke abahasize ubuzima. Kiretse Mogadisho ahandi habereye myerekano ni mu bisagara vya Baidoa, Baledwene na Dusamareb. Mukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yasavye kuri uwa gatatu abayoboke biwe kuzogira imyerekano ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa 10 ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu. Yasiguye ko imyerekano igiye kubandanya kandi ko kuri iyo tariki yo izoba ikomeye cyane mu gihugu cyose. Ivyo yabitangaje kuri uwa gatatu imbere y'abanywanyi biwe baharugwa mu bihumbi bari mu ikoraniro yatunganije ku mugwa mukuru Nairobi. Odinga yemeye kandi ko ku igenekerezo rya 26 atamatora azoba ariko ntiyavuze uko azobigenza kugira ngo azoya abuze. Yamara ubutegetsi bwa Kenya bwo bukomeza bwemeza yuko ayo matora ategerezwa kuba byanke bikunde. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwari kugataka ku Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rwa internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru agezweho mu karere Sentare nkuru ya Nyarugenge yaraye itriyumvirije urubanza rwa umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara harimo umwigeme Diane Rwigara yari yagerageje guhiganwa na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda mu matora aheruka. Ubutinjacyaha burasabira rero gufungwa by'agategekanyo mu minsi 30 mu gihe bugikora amatohoza abaregwa, ariko rero ababuranira uyu muryango bo basaba ko bufungurwa kuko basanga ari abere. Ka mugenzi wacu Eric bagira ubusa akurikiranye runo rubanza atubwira uko rwagenze.
Ku munsi wa kabiri wiburanisha igipolisi cyakoresheje ibishoboka byose ku buryo abanyamakuru bisanze baregwa bageze mu cyumba cy'urukiko nta jwi nta n'ifoto bafashwe bitandukanye n'indi minsi yabanje. Uyu munsi igipolisi cyabanyujije mu muryango w'urukiko rw'injiriramo. Abaregwa mbere y'uko urubanza rujya mu muhezo nibo basa n'abihariye ijambo. Maitre Buhuru Pierre Celestin wunganira Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwavogereye ubuzima bwite bw'abaregwa, bubasaba umubare w'ibanga wa za telefone zabo kugira ngo bugere ku majwi n'ibiganiro bagiranaga n'abavandimwe babo. Yabwiye urukiko ko nta cyizere bafite ku majwi n'ibiganiro ubushinjacyaha buregesha niba bikiri umwimerere. Kubera ko Diane Shima Rwigara yahimbye imikono ishyigikira kandidatire y'ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda, Maitre Buhuru yavuze ko amategeko agenga ibimenyetso atomora ko ikimenyetso gicukumbuye gitangwa n'abahanga cyagombaga gutegekwa n'urukiko. Aravuga ko ubugenzacyaha ari bwo bwafashe iya mbere mu kujya gupima niba imikono ya Diana ari umwimerere, akavuga ko byagombye kuba byarakozwe n'inzobere yigenga. Ntiyumvisha uburyo ubugenzacyaha bwamenye abantu bavuga ko batasinyiye Diane Rwigara. Akavuga ko kubahakanye ko batamuzi ibyo bifite ishingiro kuko Diane yari afite abamuhagarariye mu gihugu hose atari bubere hose icyarimwe uboshye Imana. Ku magambo akarishya abaregwa bagiye bumvikana bavuga ku butegetsi kubera akababaro barimo ubushinjacyaha buvuga kuko baba bameze kose bitabaho uburenganzira bwo kuvuga ko ubutegetsi ari mafia. Anne Rwigara mu ijwi ryuje ikiniga yabajije umucamanza ati umuntu yaza akagukubita agafuntu gaceceka, uburenganzira bwacu mu kugaragaza icyo dutekereza bwaba ari ubuhe? Icyumba cyose cyahise cyumvikanamo kujujura no kwimyoreza icyarimwe, maze umucamanza ategeka abashinzwe umutekano kugarura ituze. Diane Rwigara yahise asaba ijambo avuga ko ibyaregwa byose ari ibihimbano bishingiye kuri politiki. Ati polisi yashyize imbaraga nyinshi mu kumpimbira ikinyandiko mpimbano yirengagiza abari banshyigikiye bafungwaga bakubitwaga birukanwaga ku kazi, nayibwira ntigira icyo ibikoraho. Kana ko batamusinyiye anashinjwa guhimbira imikono yibajije ati polisi yakwituraho ikubaza ko wasinyiye utari uwa FPR bikagenda gute? Ati simba arenganye. Umucamanza yamubajije kuba haragaragaye amasinyatira birahabanye kuri buri mutangabuhamya. Yasubije ko hari aho polisi yasinyishaga ibahagaze hejuru kugira ngo ijye kugenzura niba imikono yabo ihura n'iyatanzwe na komisiyo y'amatora. Avuga ko icyo gihe byoroshye kusinya yahindura sinyatire ye. Yikomye neke ko yamwimye izo mapuro mpimbano ngo azireba amenye uko ziteye, ahubwo yihutira kuzishyikiriza polisi nyamara ngo mbere yo kuzikusanya yari yarizeje ko bazabasinyira nta ngorane bazahura nazo. Ati il y a une sorte de trahison, bisobanuye ko yagamba niwe na komisiyo. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yongeye gusubiramo amagambo asa nayo ubushize ati kubanyimye kandidatire ibyo ntibyari bihagije kandi icyo banshakaho ni iki? Ati nashinze muvomita bazi kigamijwe n'ukunyumvisha ya systeme ya munyumvishirize mu mfungira umunyumvishirize. Yavuze ko ubushinjacyaha buri gukora icyo yise kwihisha inyuma y'ibihimbano. Ati nibutinyuke buvuga ko impamvu mpagaze hano ari uko natinyutse kunenga imikorere y'iki gihugu, niyo mpamvu nongera gusaba Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame ngo ngere umuryango wanjye aturekure. Ngo yazamuye amarangamutima kuri bamwe bari imyoza. Urukiko rwahise rumuhagarika rumwibutsa ko hari amagambo adakwiriye kuvuga. Ruta urukiko nta shyaka rubamo, muri imbere y'urukiko ntaho rubogamiye, ntabwo ukwiye gusaba umukuru w'igihugu ngo agufungure. Uri imbere yacu nicyo tubereyeho ngo dusuzume impamvu. Maitre Gashabana nawe yabwiye umucamanza ko nta mpamvu abona yatuma Deline Rwigara yakurikiranwa ku byaha aregwa bishingiye ku majwi yoherezanyaga nabo mu muryango we baba hanze. Aravuga ko yafatiriwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Adeline Rwigara yongeye gusubirana ijambo maze nawe mu magambo akarishye yibanda ku gusobanura impamvu yise abashinzwe umutekano interahamwe z'urundi rwego. Yavuze ko aka video ubushinjacyaha bwagaragaje atuka polisi bwashyizemo ibibufasha mu kumushinja ibindi bubikuramo. Avuga ko ibyo abona amagingo yabiba ku muryango we ntaho bitaniye n'ibyo yabonaga muri za 90 ubwo interahamwe zamwiciraga abavandimwe. Ati nibutse ibyambayeho muri 1994 n'ibyo bindiho n'ubu ngubu muri iki gihe nge n'umuryango wanjye. Turakorerwa indi genocide, turakorerwa double genocide. Yashatse kugaruka ku cyo yise yica rubozo ry'umugabo we Assinapol Rwigara mbere y'uko apfa mu 2015. Ati mbere yuko bamwica yari yandikiye Perezida wa Repubulika asaba kurenganurwa, asaba kubonana nawe akamubaza icyo azira. Urukiko rutiyego amarangamutima uruyafite turanayabona, ariko kutubwira ibyo tutaregiwe ni ugutandukira. Yakomeje agira ati imyaka igiye kubita tusindava mu mujyi wa Kigali kuko batugendaho naho tugiye hose muri farumasi. Badusenyeye inzu batwishyuza fagitire ya 150,000,000. Ibyo twaciyemo kugeza n'ubwo bamwishe. Ijambo ry'ubutera hamwe nabi polisi abamurangije bari bambaye imyenda ya polisi bamupfunyika mu isashi kubudashobora kuvahura ariko wahamagara umuntu wawe kuri telefone umubwira agahinduka bizira nyuma ya 90 ntitwari tuzi ko twakongera kuba baradurye igihugu umuntu abamo ntavugane n'umuvandimwe we ati icyaha twakoze ni ikihe mushyize mu gaciro n'icyubahiro Imana yabambitse ntabwo mwaturenganura Imana ibaho umugisha nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze ku magambo y'abaregwa kuko bwemeza ko bwari bwabivuzeho bwagize buti turabagaragu b'amategeko bityo twagombye kuyashingiraho mu byo tuvuga bikareka kuguma mu magambo gusa bwavuze ko mu gufata amajwi n'ubutumwa byo kuri telefone buregeshe bo kwa Rwigara byari byubahirije amategeko bwavuze ko inzobere yiyambajwe mu gupima umwimerere w'imikono Diane Rwigara shingwa yabikoze nabyo bikurikije amategeko buravuga ko inyandiko mvugo z'abatanga buhamya bagera kuri 70 hirya no hino mu gihugu bashobora kuziyongera bashinja Rwigara kandi ko bamaze kuboneka bahakanye ko batamusinyiye nyuma y'ibyo byose urukiko rwahise rutegeka umuhezo rwumva amajwi 8 ashinja baregwa rwategetse ko mu rukiko hasigara amababuranyi gusa n'abashinzwe umutekano w'abaregwa nyuma y'umuhezo wamaze amasaha asagabira urukiko rwasabye Diane Rwigara kwisobanura kuri amwe mu magambo yabwiye itangazamakuru mu bihe bitandukanye kucyo yavuze ko mu Rwanda abantu bicwa abandi bakanyerezwa umucamanza yamusabye ingero ziherekejwe n'ibyemezo by'inkiko maze avugamo sumubyaranya kwigendera se na Paul Rwigara na Dr Gasakuri wavuraga umukuru w'igihugu abo ngo barishwe birangira bityo ubushinjacyaha bwasoje busaba ko abaregwa babafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 igihe bugikora iperereza buranga ko basibanganya ibimenyetso bagatoroka ubutabera n'ibindi abaregwa n'ababunganira bo baravuga ko nta mpamvu basanga zatuma babafunzwe by'agateganyo bagasaba gufungurwa bararegwa ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza niba yaba arekuye cyangwa se yaguma gufunga abaregwa by'agateganyo akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Eric bagira ubusa hare ejo rero urubanza agumvirije tukiri mu Rwanda ndi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi Assumpta mwiriwe
neza Diane
uhavuga utegurira iki makuru yacu yo hanyuma
nk'uko narimaze kubibabwira mu kanya saa 9 imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ni ukuvuga abadepite ndetse n'abasenateri baraza gusuzuma kuri raporo yasohowe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uwo muryango wasohoye raporo uvuga ko leta y'u Rwanda hari abantu bicwa mu gihugu kandi bazira utwaha dutoya bagatanga urugero nk'umuntu waba wibye itungo ngo akicwa bagatanga urugero rw'abantu bapfuye mu karere ka Karongi ni mu ntara y'Iburengerazuba ubwo rero nyuma y'iyo raporo ya Human Rights Watch komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nayo yakoze indi raporo ijya gusesengura ibyo bintu ndetse mu minsi yashize isohora nayo icyegeranyo ivuga ko abantu bavuga muri raporo ya Human Rights Watch ko baba barishwe hari bamwe bakiriho abandi koko bapfuye ariko bagiye bazira urupfu runyuranye nk'uburwayi cyangwa se agisida runaka noneho rero ubwo komisiyo ya droit de l'homme iraza guhura n'inteko ishinga amategeko baganire kuri iyo raporo bayitangeho ibitekerezo
urakoze cyane gose Assumpta Kaboyi ubwo rero turaza gusubira amakuru yacu yo hanyuma utubwira ico inama ishinga amateka na nkinguza amateka y'u Rwanda bizoba byavuze kuri ayo maraporo abiri tukivuga rero ivyo guharanira agateka kazi na muntu Pierre Claver Mbonimpa umurundi aramutswa ishamwe ya PRODH akomeye mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi yaraye ahawe agashimwe kitwa Courage Prize 2017 ingaha New York mu gihugu ca America akugashimwe kakaba gahabwa rero intwari zarengeye byose kugira ngo zikingira amateka y'abantu gasanga rimwe na rimwe bashize mu buzima bwabo bahatswe kuri ubuzima bwabo yagahawe kwera ibikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu mu gihugu ciwe mutino nimboni impaninde yamaze iki nibiki bikuru bikuru vya muranze turabaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Petero Claver Mbonimpa yavutse tariki 10 ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igumekime 1950 muri komine Mwumba intara ya Ngozi nimvukira yikomine n'intara imwe no mukuru w'igihugu ahari Petero nkuru nziza Mugwimo gwo mu mwaka w'igimekime 1972 wahitanye abarundi bo mu bwoko bw'abahutu batari bake yacitse ku icumu kuko nawe ari muri ubwo bwoko mu gitabo yanditse avuga ko se ari umuhutu nyina nawe akaba umututsi kazi Petero Claver Mbonimpa akiri mu mashuri yisumbuye mu seminari yifuza kuba umupadiri muri ekereziya katolika ariko mu nyuma siko byagenze ahubwo yabaye rurangiranwa mu guharanira agateka kazi na muntu uwo bagenzi we batazira mutama yatanguye kumenyekana mu mwaka w'igimikime 1994 ari mu polisi w'igihugu mu gipolisi cy'Inyamiramabi hamwe na mu gipolisi kijejwe imbibe PAF. Icyo gihe yarafunzwe imyaka ibiri gusha mu mwaka w'igimikime 1996 yagirizwa gutunga ibigwanisho atari ubusha bifitiye. Avuga ko iyo myaka ibiri mu iboyoro rikuru rya Mpimba yamubereye nk'ishuri rikomeye. Inyuma yo kubarezwa igufa muri iryo bohero wewe yatekera injya umwe mu bazungu bari bafunganywe nawe. Ivyo yabonye vyatumye inyuma y'imyaka mike avuye mu ibohero ashingisha hamwe ryo gukingira gateka kazi na muntu nakabafunzwe APRODH ari kumwe n'abandi bagenzi we bahora bafunganywe mu mwaka w'2001 iryo shira hamwe rija habona maze ritangura gukora. Kuva icyo gihe iryo shyirahamwe ryamenyekanye cyane mu kudomorotoke ku mabi atandukanye ajanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu gufata abakenyezi ku nguvu kuboreza igufa abafunzwe n'ibindi mbere rece ritangura ibikorwa byo kuburanira abafunzwe. Mutama akazina kubohizi bagenzi we bamwita ntiyigeze atinya kudomorotoke ku bihangange mu gipolisi igisirikare n'iperereza bagirizwa ayo mabi. Mu mwaka w'2006 Mbonimpa niwe wa mbere yagiye habona adomorotoke ku bwicanyi bwakorewe imisoro irenga 30 yo mu mugambwe FNL mu ntara ya Muyinga baterwa mu ruzi ruvubu. Mbonimpa yatakatakamba ko ari ubwicanyi ndengerabutungane. Igihe mugenzi we Ernest Manirumva yahoze aricegera cutwa rishyirahamwe ORICOM yicwa mu mwaka w'2009 Mbonimpa arimo bagumye basaba ko ukuri kumenyekana. Inyuma y'amatora y'umwaka w'2010 yashize habona umugambi yita Safisha yemeje ko ari umugambi ugamije guhonya abanywanyi b'umugambwe FNL mu ntara ya Bujumbura Rurale. Abatari bake barishwe naho yavuze ko ari ubwicanyi ndengerabutungane. Mu mwaka w'2011 mu kwezi kw'icenda abantu hafi 40 barishwe bariko bivuna kanyota mu bunywero buri mu Gatumba. Mbonimpa ntiyayengeshanije kurondera ko ukuri kumenyekana ababyagirizwa bagahanwa. Mu mwaka w'2014 Mbonimpa yarasubiye guhonja akayaga ko mu ibohero rikuru rya Mpimba. Icyo gihe yafunzwe azira mabi yari kwa radoma kurutoke yereshize habona icyo yita imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa n'ugwaruka bw'umugambo uri ubutegetsi imbonera kure mu gihugu cya Congo ahitwa Kiribaondes yagejejwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Leta yamiriye kure ayo makuru maze ivuga ko atariyo. Itariki 3 kwezi k'8 umwaka w'2015 yarahatswe kwicwa n'abantu batamenyekanye amaze kuraswa rugaca mucanzo yagiye kwivuza hanze y'igihugu acagumayo. We bavuga ko yahaswe kuzira ko yiyamirije kirengo ca 3 c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza co kimena bagenzi we basangiye urugamba rwo guharanira gateka kazi na muntu. Inyuma y'iminsi mike muri uwo mwaka nyene umuhungu wiwe hamwe n'umukwe wiwe barishwe. Abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Pierre Claver Mbonimpa yarahawe ubushimwe butandukanye n'amashirahamwe mpuzamakungu akingira uburenganzira bwa muntu hamwe n'abantu batari bake bakomeye ku isi. Mu gitabo ciwe Reste Debout canke mu kirundi kivuga ngo komera kwibanga, Petero Claver Mbonimpa avuga ati narahariye abampakije kunyica n'abanyiciye abanje ariko ubutungane nibukore bahanwe.
Hakoze rero mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yarahejeje kutubwira ivyaranze ubuzima bikiranga n'ubuzima bwa Pierre Claver Mbonimpa ari ngaha muri Leta Zunze za Amerika neza na neza mu gisagara ca New York gutora agashimwe Courage Prize 2017. Ako gashimwe rero kakaba kahabwa umuntu yarengeye ubuzima bwe bugoye arimwo ariko akabandanya aharanira agateka kazi na muntu. Turaza kurondera Pierre Claver Mbonimpa kugira ngo tumubaze icako shimwe kavuze kuri we no ku gihugu ciwe c'u Burundi. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'ivyo twabateguriye. Bamwe banyagihugu mu ntara ya Bubanza bamaze gutera imbuto y'ibigori bafise ubwoba ko batazoronka umwimbu muri kino gihe ca gatasi. Hayo makenga yabategwa n'ubukoko bwadutse bugatuma bugatema butongora imirima y'ibigori maze kumera. Inkuru irambuye na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka mu ntara ya Bubanza.
Inyuma yaho ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi bufadikanije n'ikigo Ijebu gikurikiranira hafi ihindagurika ry'ibihe n'ibirere batangarije ko igihe cy'ibima by'agatasi kigeze abarundi batari bake baritavya ku kamo abanyabubanza bari mu bambere basohoye isuka ariko bamwe muri abo banyabubanza bihutiye gutera ibigori nta cizere bafise ko bazimbura bavuga ko hari ubukoko buriko butema butongora imirima y'ibigori imaze kumera uno mugabo ijwi rya Amerika ryamusanze ku mutumba gatagura muri komine Mpanda
ku mutumba wa gatagura aho duherereye ibigori twarateye ku mitumba n'ibindi twagiye dutera mu bigobe bikinaga byanaganye umutoto mwiza mu bugabo bicandurutse gatoyi bifatwa na yangwara y'ibikoko
Nyonzi Mateo Jene ajejwe amagara y'ibiterwa mu ntara bubanza yemeza ko ubwo bukoko bwitwa imfunya bumaze kwibonekeza ahatari hake muharimwe ibigori afite impanuro ahereza abarimyi afate kukuntu bakoresha imiti baguriye mu masoko anabahamagarira gutora ubwo bukoko igihe bumaze kuva mu magi
nakubabwira ko bamaze gutera ibigori indwi zibiri ziheze botangura kuza barasuzuma imirima yabo babonye ko utwo tunyabwoya twatanguye kurya ibyo bigori ababishoboye bakaza baradutoragura n'intoke uko indwi igiye
ako kamo gatewe mu gihe bamwe mu barimyi bemeza ko ubwo bukoko naho babupompesha iyo miti bagurira mu masoko wajejwe amagara y'ibiti terwa ababuza atagihinduka bamwe bafise ubundi buryo bikora ko ivyemezwa nuno murimyi wo kumutumba gatangura
hariho abene gihugu kuburyo bagerageje imiti bikananirana hariho konto bashiramwe umunyota hariya mu misozwe ahandi bagashiramwo amavuta make make kugira ngo ubunyegeri bwinjire yo bubirye
abarimyi b'ibigori bo mu ntara bubanza bavuga ko muri gatasi imirima yabo yamba yatewe n'ubwo bukoko ibituma baronka umwimbo muke mu gihe cy'imbura bagatakambira ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi kugira icyo bubafashije
biratubabaje cyane kuko igitegwa cy'ibigori nico cahora ari cyo mbumbarugo mu bijanye no kurima ariko twihweje tubona ko abarimyi tugenda dutera dusubira inyuma rero tukaba dusabye yuko bogerageza bakarondera imiti yo kugira ngo ico kiza ruhonyanganda mu gitegwa cy'ibigori kugira ngo ico gikoko bagituze gife
umwe mu bakozi bo mu bushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi yarishikiye mu ntara bubanza kwirabira ingene ibintu byifashe icamushikanye muri iyo ntara kwari no guhimiriza abarimyi n'abajejwe ico gisata kukuntu botuze ubwo bukoko burya ibigori n'impagaritse Atanazi umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje ajejwe uburinyi n'ubworozi yabwiye abanyabubanza inyifato bogira babonye ubwo bukoko
bakabonyere mu mirima hariho ibimenyetso bizo bimenyetso rero nizo baraba kugira ngo bace basaba imiti n'ingoga naho tubona izimze kandi boneka gake ibyo menyetso cyane cyane ni ibinyugunyugu bijya mu mirima y'ibigori mubonye ibinyugunyugu byinshi biza biratembera mu mirima umenye ko izo binyugunyugu bica yita magi kandi ayo magi niyo azovamo icyo kinyabwoya iyo miti iyo bamaze kubona ko ikora ni uwitwa Dirisibagaraniye n'ubundi witwa Orutene niyo bamaze kubona ko ishobora kugwanya ako gakoko kwica na yindi yose ni kubesha kuko gakoko karagoye
intara bubanza nimwe mu ntara z'u Burundi zirimwo ibiyaya byagutse byimbukamwo umwimbo mwinshi w'ibigori mu gatasi k'umwaka uheze iyo ntara yaharuwe muzatewe na kigoyi kubera umwimbo utari wabaye mwiza biturutse kuri ubwo bukoko n'uruzuba rwasongereye isibe nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro muri komine Mpanda y'intara bubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka abakumviriza bashobora gusubira kumviriza ino nkuru yawe biciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya ni inkuru irikira n'urwanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bibi biranurwanurwa ko ari byo kandi ibihu
ngo ni ibihu kandi navyisomeye
ndakubwiye ko atari byo
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehe dupingi
ehe
dupingi utangike
ehe mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
No musero inkurikira nugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi hidushkana mu gihugu cy'u Burundi aho ubushikiranganje bw'indero bwafashe ingingo zitari nke zigenga amashure mato mato na yisumbuye muri uno mwaka w'ishure wa 2017 usha 2018 muri izo hari hizace ku mbuga ngurukana bumenyi harimo nkizijanye nuko abana b'abakobwa bategerezwa kwambara bikwije kandi bakamwa imishatsi yabo ntibayihinge canke ngo bayishiremo za produit ariko rero hari byinshi cyane abavyeyi basaba badata barahura hari n'ivy'abana nabo nyene basaba co kimwe n'abayobozi babo hari n'ivyinshi binuganurwa kuri ayo mategeko yose ari muri ubwo bushikiranganje mbw'indero reka umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi atubwire ivyinshi
Amwe mu mashure igice ca mbere cy'ishure shingiro afise ibibazo by'amasomero yagendewe n'ijwi rya Amerika afise ibirasi bitaruzura ko ku ishure rya Gasenyi riri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura byahagarikiwe hagati bitaruzura icibagiwe co nuko bakabindi 10 ishure rivuga ko rikeneye umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Gasenyi Amosi ndacayisaba avuga ko ibyo bikogwa byahagaze kubwitegeko ry'umushikiranganje w'indero gihaniza abayobozi b'amashure gusubira gusaba intererano abavyeyi
abavyeyi mu bisanzwe ico gikogwa bahora bagikora mugabo kuvaho umushikiranganje w'indero asohoye itegeko ko kizira gusubira gusaba uruhera na rumwe umuvyeyi abavyeyi basa n'abaciye bahororokegwa
kukaba nkako abavyeyi ari nabo bari basanzwe batanga intererano nini mu kubaka ibirasi by'amashure bavuga ko naho bitabavuna cyane ne batosubira kurenga ku itegeko ry'umushikiranganje uyu numwe mu ndongozi z'abavyeyi
abavyeyi baterera kwera babona ko ubwishyu bw'abana bafise aho hantu ibirasi abakeneye tukaje mu nama n'ingingo dukumvikana tubishingiye ko twubaka tugakurikiza cyo kubaka tugerurije ko naho tukakora ikindi ko tubona gikenewe kibanguka ari intebe zikenewe nke uko twakora byo twumvikanye muri make intero y'abavyeyi kugumamwo byari byiza ariko tegeko risohotse yaguye kuri vugurutse tugeza kubyubahiriza
iri tegeko shikiranganje rivugwa ni itegeko inimero 610 agakwego 2003 cyasohotse itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka ariko rero umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard arabeshuza ko itegeko ritabuza ko abavyeyi babandanya baterera mu bikorwa by'ishure
nukuri abantu bashobora ko batarasomye neza itegeko cikiranganye ngene rimeze itegeko rirabarekurira kubandanya baterera ukuri kwamye ariko igishasha nuko abajeje intwaro batiza kumenya igikorwa kigiye gukorwa kuri iryo shure bagace bafashanya rero gushinga intererano y'abavyeyi mbere n'ingene ibikorwa bizokorwa nakare igikorwa cyo guhimiriza nk'abavyeyi kugira baze guterera nk'amaboko sigikorwa cy'ubushikiranganje bw'indero ni gikorwa gitaza gukorwa ubushikiranganje bufatanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati urumva abajejwe intwaro ntibahara mu gikorwa nk'icyo twocikora na twenya
Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero aranavuga igituma iryo tegeko ryarashinzwe
muri iyi minsi heze twari tumaze kubona ahatari hake abayobozi bafata ingingo bakaduza amafaranga no munsi bakaka amafaranga yiki cyangwa kiriya buke bakakayandi mbere n'ababyeyi bagateba ko bakidoga kubera kenshi batangaye amafaranga mwe ntibabone n'icyakora ugasanga rero mu gihugu intara yose irakora ibyishatse ishuri rigakora ibyo rishatse ugasanga ababyeyi rero benshi bari bamaze kwidoga rwose iyi ngingo rero yaje kugira ngo itomore neza ingene ibintu bigenda
iruhande y'ingingo hari n'izindi zitari nke zafashwe zigenga amashure muri uyu mwaka aha twovuga nko kubijyanye n'inyambaro hamwe no kwimosha imishatsi ku banyeshure babigeme ariko rero abagiye barasoma izingingo ku mbuga ngurukana bumenyi babona ko nyabuna ingufu nyinshi zikwiye gushigwa mu kugwiza uburyo mu gisata c'indero aha bafatira ko amafaranga yo mu gisata c'indero yakoreshejwe mu mwaka w'2017 yagabanutse igice kirenga ugereranije na yari yakoze mu mwaka w'2016 dusome bimwe mu byagiye birandikwa ku mbuga nka Facebook duhere kuri uyu avuga ati bagwiza ingingo bagwiza n'uburyo uyu ndati ivyapfuye vyayogeye kera ntakundi umwana w'umukene ni wahagwa uyu nawe ati kugira ngo ubumenyi mu mashure butere imbere ubwa mbere n'ukuronsa umushahara ukwiye abigisha ubwa kabiri n'ukuronsa ibikoresho bikwiye amashure mbega ninde yoshitse ihangiro atagitaba umwigisha afise dusome n'uyu avuga ati iyo uburyo bubaye buke indero ntibisigura ko icisubira inyuma ahubwo barayongereza nibaduza agafaranga gusa ibindi bica biba neza hari n'uyu avuga ati jewe ingingo ndayishima kugira ngo abana baje ku rugero rumwe kuko hariho n'abatirimutse abigisha uyu nawe ati ivyo nta na kimwe bizohindura ni uguta umwanya tugarukirize kuri uyu avuga ati iyo ngingo niyo kimwe gusa abajejwe kurera abanyeshuri nibamufashe bongere bagwize amanama y'abavyeyi ku mashure n'umuvyeyi atandera afise ahanwe nk'umwana wiwe ibisigaye ubushikiranganje nibugwiza akazi babone uko batanga indero neza Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse, ni ukuri we duceye dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uno munsi. Nshuti bakunze, mwari kumwe natwe, tubakengurukire bivuye ku mutima. Dushimira amenyesha amakuru bacu batandukanye bagize icyo baterera kugira ngo kino kiganiro gishoboke. Kuri mikro yari Diane Nahazwe, muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi, hafatikanije na Engineer Justin. Uko turi batatu twese tukabashimira, mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.